Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uno mugoroba w'umunsi wa mbere itariki indwi z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio gatanu i Washington DC. Muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Fidele Niyongabo. Ndabaramukije ndabahikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Abo mu runani rwacu amizero y'abarundi bariko barafatwa mu gihugu bagira ko bariko barigisha oya, kandi ntabwo twari twiteze kuko mu ntango twabona ko byari bitanguye neza.
Uyo n'umuyobozi w'umugwi w'abashingamateka burunani amizero y'abarundi Pierre Celestin Ndikumana havuga ku banywanyi babo bariko barahagarikwa mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi.
Itekeganijwe ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubwongereza Boris Johnson asaba leta ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kuguma mu masezerano yatewe kigiku mu mwaka w'2015 hagati ya Iran n'ibihugu bifite ibihangange byo ku isi.
Umukuru w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin yarahiye icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu kiringo kigira kane kuri uno munsi wa mbere.
Ibiro vya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitangaza ko Perezida Joseph Kabila yabeshuje uno munsi kuwa mbere amakuru avuga ko azasubira kuba umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu. Aya makuru n'ayandi avugwa mu karere k'ibiyaga binini turayabashikiriza mu kanya gato, imugume hafi ku maradiyo yanyu. Tangura ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Itegeranije ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubwongereza Boris Johnson asaba leta ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kuguma mu masezerano yatewe kigiku mu mwaka w'2015 hagati y'igihugu cya Iran n'ibihugu by'ibihangange byo ku isi. Ayo masezerano agenewe guhagarika umugambi wa Iran werekeye ibigwanisho ruhonyanganda. Bitegekanijwe ko Boris Johnson anabonana n'icegera cya perezida wa Amerika Mike Pence hamwe n'umuhanuzi ku bibazo bijanye n'umutekano John Bolton. Ikibazo cyerekeye Iran ni kimwe mu bibazo bikomeye bitegekanijwe kuganirwa ko. Perezida wa Amerika Donald Trump yaranebaguye akatari gake ibyo avuga ko ari amasezerano arimwo amahinyu menshi. Afise gushika ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu kugira afate ingingo nimba azosubizaho ibihano byari byakuweho kuri Iran hisunzwe amasezerano yo mu mwaka w'2015. Perezida Trump ashaka ko hiyongera kuri aya masezerano ingingo iziririza umugambi werekeye misile balistike wa Iran. Yamara Iran ivuga ko ifise uburenganzira kuri uwo mugambi uyifasha kwivuna umwansi. Ku munsi w'Imana, perezida wa Iran Hassan Rouhani yatangaje ko amwe Amerika yova mu masezerano y'umwaka w'2015 ivyo yigira ko ingaruka zikomeye cyane.
Handi naho umukuru w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin yarahiye icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu ikiringo kigira kane kuri uno munsi wa mbere itariki indwi z'ukwezi kwa gatanu. Mu rubanza rwo kwimikwa muri ayo mabanga rwabereye mu nyubakwa ya Gilbert Andreyevsky ku kirimba cy'umukuru w'igihugu i Kremlin, Putin yemereye abanyagihugu kongera kugarura iteka ku gihugu cy'u Burusiya. Putin yavuze ati, nk'umukuru w'igihugu nzokora uko nshoboye kose kugira nsimbataze iterambere ry'u Burusiya. Putin yabitangarije abanyenicubahiro batari bake bari baje bava mu nzego za politike n'izindi nzego z'igihugu zitandukanye bari bitavye ivyo birori. Yongeye ko avuga ati, intumbero y'ubuzima bwanje n'akazi kanje izoba yo gukorera abanyagihugu n'igihugu cyanyibarutse.
Na ku nkuru zerekeye Afrika, ibiro vya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitangaza ko Perezida Joseph Kabila yabeshuje uno munsi wa mbere ibivugwa ko azosubira kuba umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu. Ibiro vya Perezida byatangaje ko ari inkuru itari y'ukuri yahanyahanywe ku mbuga ngurukana bumenyi. Iyo nkuru itangaza ko Kabila yoba ari mu bakandida bazohiganirwa amabanga y'umukuru w'igihugu ku itariki 23 z'ukwezi kw'12. Amatora agenewe guhitamwo uzomusubirira. Jean-Pierre Kambila, umuyobozi w'imirimo mu biro vya Perezida, yatangaje ko iyo nkuru ari ikinyoma. Ikiringo cha kabiri ariso cha nyuma cha Perezida Kabila carangiye ku itariki 20 z'ukwezi kw'12 mu mwaka w'2016. Ibwirizwa shingiro rirabuza umukuru w'igihugu gusubira kwitoza. Perezida Kabila ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'2021 ndacaravuga ku migambi yiwe ya kazoza kiwe ka politiki. Amatora y'umukuru w'igihugu yategekanijwe kuba mu kwezi kuri 12 mu mwaka w'2016 yigijwe gushika mu mpera z'umwaka w'2017 imbere ko yigizwayo kandi gushika ku itariki 23 z'ukwezi kuri 12 muri uyu mwaka w'2018. Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo iragiramiwe n'ibibazo vya politike bifatiye ku ngingo ya Perezida Kabila yo kuguma ku butegetsi.
Tukiri muri Afrika, muri Nigeria, abantu bashika kuri 45 barishwe ku munsi wa gatandatu mwitana mu mitwe hagati y'abasuma bitwaje ibigwanisho n'abanyagihugu bo mu karere k'uburaro ku bushiru busero ku bwico gihugu. Abo basuma bateye abanyagihugu bo mu kigwati cya Gwaska mu buraro ku bw'intara ya Kaduna. Umwe mu bagize umugwi w'abanyagihugu bararirondo muri ako karere avuga ko abo basuma barashe umuntu wese babona harimo n'abana bongera barasenyagura amazu y'abantu kugeza aho imigwi irarirondo inanigwa kubivuna. Uwo munyagihugu yabibonye havuga ko abo basuma baje bava hakurya mu kigwati cha Zamfara. Icyo gitero cyabaye ku munsi wa gatandatu ni kimwe mu bitero by'ubusuma bw'ibitungwa hamwe n'inyuruzwa ry'abantu bitera byiyongera bitewe n'icuka kibi kiri hagati y'abanyagihugu bo mu bwoko bw'abungere n'abarimyi. Icyo gihugu kiri mu burengero bwa Afrika kirahanzwe n'ibibazo by'umutekano muke harimo n'ibitegwa n'abagwanyi ba Boko Haram n'iyindi migwi yabo mu idini rya Islam ikorera mu buraruko bushira ubuseruko bw'icyo gihugu cya Nigeria.
Kuri inkuru ya Afrika, abantu babiri barishwe abandi 10 barakomereka mu kurasana kwabaye ku munsi w'Imana ku mugwa mukuru wa Central Africa Bangi. Ivyo byabereye muri quartier y'aba Islam yo no mu yandi makartier yo hafi yaho. Amazu y'abanyagihugu atari make yaraturiwe, abantu batari bake baba muri aya mazu bahisemo guhunga. Ukurasana hakoreshejwe inkoho zikomakomeye kwabaye mu kiringo cy'amasaha atari make ku muhingamo wo ku munsi w'Imana. Aya makuru atangazwa n'abantu baba mu makartier byabereyemo. Umutekano wari wagarutse no muswa wa mbere, ivyo bitangazwa n'abamenyesha makuru b'itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP. Munsi w'imbere yaho inkoho zari zumvikanye mu kurasana hagati y'inteko za leta n'abantu bitwaje ibigwanisho bari baje bava muri quartier y'abayisilamu ya PK5. Naho hari icuka kibi abantu bagera ku 3000 bitavye no muswa wa mbere amaziko ku mugwa mukuru Bangi y'abantu bishwe ku munsi wa kabiri w'indwi iheze mu gitero cagizwe ku isengero ku mugwa mukuru. Mu bishwe harimwo umupadiri Albert Tugumale Baba. Ico gitero caravyuye ishavu ryinshi ku mugwa mukuru Bangi, vyatumye haba ubwoba ko hashobora gusubira kwaduka ubwicanyi nk'ubwabaye mu myaka y'2013 n'2014.
Mubandanye kumviriza radio ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. I Kigali mu Burundi naho mukatwumvira kuri AM mirohoro migufi. Turi no kuri internet Facebook Live mushaka kutwumviriza amakuru yacu ariko arashikirizwa. Adresse ni wezi3@ radio yacu voa@.com.
Banywanyi bakunze bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yafite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 27,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 1,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
radio ya Amerika Washington DC makuru yo mu karere tuyahera mu Rwanda aho mu gitondo cyo kuri wa mbere abagize umuryango wa nyakwigendera Asinapol Rwigara bitavye sentare ngo ibaburanisha urubanza mu mwidonido kuvyaha byo guteza uruhagarara mu banyagihugu sentare isaba ko abavukanyi babo bane bari mu mahanga bitaba sentare mu Rwanda bakaburanishirizwa hamwe inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagire ubusa
Bombi mu makanzu maremare y'iroza aranga abagororwa umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda umwari Diane Shima Rwigara mu mvura y'ubujojoba yitwikiriye ku mutwe igikoresho cy'amadosiye yifashisha burana agacupa k'amazi mu ntoki n'isaha ku kuboko nyina nawe Adeline Mukangemanyi Rwigara n'amadosiye mu ntoki burumwe arinzwe n'abacungagereza babiri babiri uko niko abaregwa binjiye mu cyumba cy'urukiko rukuru ubarebye ku masura barakomeye ariko nanone mu ngano barananutse umucamanza kuri inteko iburanisha kimara guhamagaza abaregwa akabamenyesha imyirondoro yabo n'ibyaha burunga kurikiranyweho byahise bica marenga ku idosiye ishobora guhindura isura amazina nka mugenzi Tabita Gwiza muri umuna wa Adeline Rwigaruba muri Canada nabandi bavandimwe barimo Saverine Mukangarambe uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Edimo Bushayija bakunze kwitasa cyanwa uba mu Bubiligi na Jean Paul Turayishimiye uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo biyongereye muri iki kirego bitandukanye nuko byumvikanaga mu rubanza kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo aba bavugaga ko baganiraga n'abaregwa ku matelefone ari naho hakomotse ibyaha birimo ibyo guteza imvururu cyangwa imidugaro muri rubanda bigasa n'ibigarukiraho ubutabera bw'u Rwanda burafata abavandimwe bane ba Diane Rwigara na Adeline Rwigara bari mu mahanga nk'abakurikiranywe bihisha ubutabera nubwo nta byinshi byavuzwe kuri iyi dosiye kubera urundi rubanza mu rukiko rw'ikirenga Maitre Gatera Gashabana yasabye kubanza kujya kuburana Umucamanza yavuze ko ubusabe bw'uyu munyamategeko kumenyerewe mu manza zikomeye yifuza ko urubanza rw'abari mu Rwanda n'abari mu mahanga zatandukana nubwo umucamanza yavuze ko azabisuzuma mu iburanisha ritaha bwana Ndibwami Rugambwa na mugenzi we Faustin Mukunzi ku ruhande rw'ubushinjacyaha barifuza ko urubanza rw'aburanishirizwa hamwe barasaba urukiko gutegeka Madame Tabita Gwiza Jean Paul Turayishimiye Saverine Mukangarambe na Edimo Bushayija bakunze kwitasa cyanwa bari mu mahanga bakazita ubutabera bw'u Rwanda kuko ngo ibyo bakoranye nabo mu muryango wa Rwigara bifitanye isano kuri aba bane bari mu mahanga nta nyito y'icyaha kuri burumwe yigeze isobanurwa Umwari Diane Shima Rwigara umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda rero rw'icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku mikono yakusanya ubwo yashakaga guhatanira gutegeka u Rwanda mu matora y'umukuru w'igihugu mu 2017 ubushinjacyaha buramurega ko muwe yasinyishijemo hagaragayemo n'abapfuye aregwa kandi icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda nacyo gikomoka mu biganiro yagiye yagirana n'itangazamakuru mu bihe bitandukanye mu gihe yashakaga kwiyamamariza gutegeka ntabigereho ku ruhande rw'uyu munyapolitiki avuga ko ibyaha byose aregwa ari ibya politiki byatuzwe mu nyungu z'ubutegetsi bugamije kumwigizayo nyir'umubyara Adeline Mukangemanyi Rwigara nawe arahurira n'imfura ye ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda gikomoka mu biganiro yagiye agirana n'abavandimwe be b'abahanze barimo muri umuna we Tabita Gwiza ubi Toronto muri Canada mu myiregurire yavuga ko ibiganiro kuri telefone atabibonamo icyaha kuko ngo yatekerezaga abavandimwe akaga kamugwiririye nyuma yo gupfusha umugabo we Asinapol Rwigara mu ntangiriro za 2015 Adeline Rwigara kandi arisangiza ku cyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri byose bivuga ko yabikoranye n'abavandimwe be avuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda ari bubi buyobowe n'abatutsi bwamwiciye umugabo n'ibyaha na bavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki kubera urundi rubanza rukomeye Maitre Gatera Gashabana yagombaga kuburana mu rukiko rw'ikirenga byabaye ngombwa ko umucamanza mu rukiko rukuru asubika uru rubanza Maitre Pierre Celestin Buhuru yari yunganiye umunyapolitiki Diane Shima Rwigara iburanisha rya none ryitabiriwe n'abavandimwe babaregwa abahoze ari abakozi b'uruganda rw'itabirwa Rwigara aba diplomate bazimwe muri ambasade mu Rwanda umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ikigali Maitre Bernard Ntaganda washinze ishyaka PES imbera kuri ryacitse n'ibice itangazamakuru n'abandi haribazwa niba koko abari mu mahanga mu bihugu bitandukanye bashobora kuzatumizwa n'ubutabera bw'u Rwanda kuburanira urubanza cyangwa se niba urukiko ruzafata umwanzuro wo kuzababuranisha badahari nk'uko byagiye bigenda kuri ba General Faustin Kayumba Nyamwasa ikizakurikira gishobora kuzamenyekana mu iburanisha ritaha ryimure ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa gatanu aho bagira ubusanzwe bya Amerika ikigali
Urakoze cyane Eric kuri iyo nkuru. Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi, hari amakuru avuga ko abanywanyi bo mu mugambwe FNL irongowe na Agatogwasa bariko barafatwa n'igipolisi mu ntara zitandukanye z'igihugu, bagirizwa ko bariko barigisha gutora oya muri Kampala mpaka yimirije. Mukanya mugenzi wacu Fidel Niyongabo turi kumwe na muri studio yaganiriye n'umuyobozi w'umugwi w'abashinga amateka burunani Amizero y'Abarundi, Pierre Celestin Dikumana, hatangura yemeza ayo makuru.
Ego cyane ayo makuru niyo abo mu runani rwacu Amizero y'Abarundi bariko barafatwa mu gihugu bagira ko bariko barigisha oya, kandi ntabwo twari twiteze kuko mu ntango twabona ko byari bitanguye neza, ariko no bakarorero imwaro bafasha abantu ngo bariko barigisha oya muri province Bujumbura, benshi bakunze kwita Bujumbura Rirare muri komini Mutambu. Ejo bafasha abantu 15 ngo bariko baragirisha inama yo kwigisha oya, kandi ibyo bari babirekwa n'amategeko kuko turi mu bwiyamamazo y'ibyo bwirwa shingiro. Hanyuma hariho ni bururi barafasha umuntu nawe nyine nagira ngo ariko ariyamamariza oya n'igitega. Murumva rero hirya no hino hariho by'ukuri iyo nkuru niyo, hariho abantu bariko barafatwa bazira ko bariko barigisha gutora oya, kandi ibyo bakabizira by'ukuri batari bakwiye kubizira kuko itegeko ry'umukuru w'igihugu ryaratomora neza ko abantu bose bafite uburenganzira bumwe bwo kwigisha ego canke oya, umwe wese bivanye n'ibyo yimbamo bivanye n'ibyo ashaka ko birengana. Iyo nkuru rero niyo nkuko mwayumvise.
Muri rusangi boba banganike bamaze gufatwa ku makuru mufise?
Ku makuru dufise gushika uyu mwanya turiko turavugana barashika 21.
Muri iki gihe boba barihe?
Ari abusanga bapfungiwe ku mazone nkaho imwaro, wapfungiwe muri zone bita Rorero mu ikomine bita Bisaka, aho ni muri province Mwaro. Abi Mutamu nabo bafungiwe ku ikomine aho ni muri Bujumbura, abo 15. Uwi bururi we yitwa Sindayiga yasiriza, wewe ntituzi niyo afungiwe ko yafashwe n'imbonera kure zibiri, uyo nawe ntituzi ngo araha. Bagenda bafungirwa aho bafatiwe, aba bamwe ku mazone abandi ku makomine, ariko hariho uw'igitega ntaraheza gutohoza neza ibiwe, ashobora kuba yajyanywe mu gipolisi gikuru.
None ku bwanyu mubivuga kwiki?
Icyo tubivuga ko si kindi turabitera ibyatsi tukabigaya, kuko muri iki gihugu dusanga umenga hari ingorane zikomeye z'uko umwenga ntawe ukigira icyo yubaha. Murabona nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu ashinze itegeko seni itashingwa igikorwa cyo gutwikiranya iby'amatora, itanga abiyandikishije bagahabwa uburenganzira bwo kuja kwigisha, abateza kwigisha oya bakayigisha, abateza kwigisha yego bakayigisha. Urumva birababaje ko abantu boheza bagasubira ruhihitwa bagasubira kuja gufata. Icyo tubivuga ko birababaje kandi birababaje cyane. Hariho n'ibindi byaduka sinzi ko mwabyumvise mukabimenya, abantu biyitiriye urunani Amizero y'Abarundi witwa Reverie Niyimpa, ataho byakabaye kuko siwe yandikishije urunani mu matora, kandi ingingo y'umukuru w'igihugu mu ngingo yayo ya gatatu mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ritumirira abantu kuja muri kampanye, mu ngingo yacyo ya gatatu baravuga yuko abarekuriwe kwigisha no kugira amanama ajanye no kwiyamamaza ari abantu bonyine biyandikishije. Mugabo ugasanga uwo muntu nawe ariko aragira kampanye yo kugora abandi mu gihugu atiyandikishije, atakintu na kimwe aserukiye, akaza nk'icyaduka akamureka nyine agakora. Urumva byari byatanguye neza tucugurura, mugabo kugera uyu munsi ni ukuri ibintu biriko bigenda nabi cyane, uburyo twibaza ibyahindutse ibyo ari byo tukatangara tukumira.
None muri make ni ikihe muriko murakora muri iki gihe?
Icyo dukora si kindi ni ugusemerera tukavuga ibyo bintu bitariko biragenda neza, tukabigaya kandi tukabandanya dusemerera kugira ngo ababijejwe bashobore kwikubita agashi, seni ishobore guhanura. Uko seni imeze nk'uwo bita arbitre umuhagarika igihugu kino, ubwo rukino rero ruriko rugenda nabi mu guhagarikiza ntihagire icyo bivuga ko bumva ko haba hari hagahaze. Tugasaba n'abajejwe intwaro rero kuko nibo batise icyo bateza gukora, kumvisha abantu babo, kumvisha na cyane cyane abanywanyi bo mu mugambwe uri ku butegetsi ko boreka amatora akagenda neza, abantu bakiyamamaza neza bagakura ubwo bwoba kugira ngo bareke n'abandi biyamamaze mu mutekano ntangere. Utyo niyo demokarasi, abantu bubahirizwe, abantu bagira uburenganzira bumwe, bareke guhihitwa ngo bariko barigisha gutora oya. Oya niyo twemera kuko ibyo shingiro irakumira rifise utumenge twinshi cyane, igomba kutugarukana mu bintu bitari byiza na gatoya, aricyo bituma tuvuga tutoya. Rero nibareka abantu bashikirize ibyiyumviro byabo.
Murakoze yari Pierre Celestin Ndikumana ayoboye umugwi w'abashinga amateka burunani Amizero y'Abarundi, yari kavuga ku banywanyi babo bariko bafatwa mu bice bitandukanye by'igihugu muri iki gihe. Turabashimiye kuri iki kiganiro, murakoze.
Murakoze namwe.
Urakoze nawe Fidele kuri icyo kiganiro. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi OPC Manirakiza Dismas yabwiye ijwi rya Amerika ko bariko baratohoza ukuri kuri ayo makuru bakaza kugira icyo badutangarize mu kanya kari imbere. Tukivuga ku Burundi, ijwi rya Amerika nta kindi yazize mu kugarigwa imirongo yayo ya FM mu Burundi atari mu bihe bya politike icyo gihugu kirimo. Ibyo bivugwa na Pancras Nshimpaye havugira urunanisi na Red ruhurikiyemo abatavuga rumwe na leta y'u Burundi. Mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Ninazwe Nshimpaye yatanguye avuga insiguro aha iyugarwa rya FM y'ijwi rya Amerika yahora isamiranira mu Burundi.
Ingingo yo kugara ijwi rya Amerika na BBC iri mu rukurikirane rw'intumbero y'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bwo gufuta amaradiyo n'ibimenyeshamakuru byose byigenga bicemera gushyikiriza inkuru y'imvaho ku mabi ariko arakorerwa mu Burundi. Ibyo rero twabyakiriye nabi, ni nacyo gituma twasohoye itangazo ryo kwiyamiriza iyo ngingo, kuko ni ingingo yerekana neza yuko bafashe intumbero yuko uwo batavuga rumwe atagomba kuvuga, uwo batavuga rumwe ari nyagupfa. Aha rero ntawoheza ngo abidehe aho Burundi bwimirije ni hadi igizwa shingiro rishasha no ryaboneka hoho inganda zizotikira kurenga. Uyu munsi tumbise n'amakuru yuko n'umenyeshamakuru wanyu bamwatse ibikoresho.
Mukabona ko ku mpande zose haba ku rwego rw'ijwi rya Amerika canke ku ruhande rwa leta y'u Burundi, aho turavuga nk'urwego CNC rujeje kugenzura ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi ariko rubarizwa muri leta y'u Burundi hoko gwiki?
Yaba CNC itwagwa n'umumenyeshamakuru ni nacyo giteye agahinda, itwagwa n'umumenyeshamakuru karengana amazani, yaba ngira ngo ari umumenyeshamakuru afata ingingo asinibaza yuko yofata ingingo yo kugara iradiyo nk'ijwi rya Amerika. Ni nacyo gituma icokogwa kwari uko iyo sense yisubirako igasubira ikareka nyabona ijwi rya Amerika rigasubira gusamirana mu Burundi. Ariko kubera ko ingingo nk'izo ziva kwa Petero Nkurunziza, sinzi ko ijwi rya Amerika rizoshikira Petero Nkurunziza kugira ngo rimwumvishe yuko yarenza karimbi. Ingingo yafashe irerekanye neza ataguhiga imanga yuko ubutegetsi muri Bujumbura ari ubutegetsi bw'igikenye, ari ubutegetsi bufuva demokrasi, ari ubutegetsi butumva umwidegembyo w'abamenyesha makuru. Aha nibaza yuko rero nka leta ya Amerika, twibaza ko leta ya Amerika ariyo yohamagara Petero Nkurunziza igasaba ko iyo radiyo yugururwa.
Ntaho mubona rero mwebwe ijwi rya Amerika ryoba ryarakosheje makosa yose ryagirizwa na CNC?
Nta kosa na rimwe ijwi rya Amerika ryakoze, ahubwo ijwi rya Amerika dutwara tugidogera ko itaduha ikibanza gikwiye. Uyu munsi biragaragara neza yuko hariho ubwoba bujanye n'ireferandumu, ubwoba bujanye n'ibyirizwa shingiro Petero Nkurunziza adashaka kwagira n'umuntu n'umwe akakaza ngo avuge ibyo adashaka.
Pancras Nshimpaye muvugira urunani senare de ruhurikiyemo imigambwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Bujumbura, murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Turabashimiye, turabakengurukiye.
Radio ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu Rwanda imvura imaze iminsi igwa ibandanya guhitana abantu n'ibintu mu ijoro ryakeye mu karere ka Karongi, abantu 15 ibo bahitanywe n'iyo mvura. Mu mezi ane ashize abantu bagera ku 200 bamaze guhitanwa n'ibiziba bikomoka ku mvura, kuko bisobanurwa n'ubushikiranganji bujejwe ibiza. Ibindi kuri inkuru twumviriza umenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Aya ni amazi asuma y'umugezi wa Nyabugogo mu nkengero y'umurwa mukuru wa Kigali. Uwo mugezi umaze kuzura kugeza ubwo ikiraro cyahuzaga abaturage bo mu murenge wa Kanyinya n'umurenge wa Kigali batongeye kubasha kwambuka ndetse no gukorana ubucuruzi hagati yabo.
Ni ukuvuga ngo bakazi karahagaze no kugira ngo tugere mu macumbi yacu ni ikibazo. Birasaba kuzunguruka ku muhanda ugana mu ruhengero w'ishorongi tukazamuka tukabona guca mu mudugudu wa Bwimo, nabwo bigasaba amasaha menshi. Akazi karahagaze ubungubu ingendo zahagaze
ndo twahanyuze ari macya cyane ariko urahindaje akazi nta shenye tsanga byagenze gutyo
kuko twabonye mu gitondo bitarakabye cyane bikabije none hakazo bafatirishye aya mazi yo yagutegwa bacyane nako kwambere turaba
muri aka gace kegereye umujyi wa Kigali hubatsemo amazi ari ku buhaname bukabije kuburyo mu ijoro ryakeye abantu batatu bari mu nzu imwe bahitanywe n'inkangu ijwi rya Amerika ryageze mu murenge wa Kigali dusanga abaturage bari mu gahinda gakabije ko kubura abaturanyi babo
umugore niwe waruhari wumvise bikatse akurura umwana igihe yakamukuriye ngo amurenze urugi ruhita rwifunga umwana agumamo imbere
bamaze gutwara bamwe kwa muganga kubera ko bahamaze nk'amasaha nk'ane bakirimo gushakisha mirango ubwo umuyobozi w'umurenge twe turi kumwe ndetse na polisi nibo badufashe tubasha kubona aho maruga tuyibona kakira
duhungabanyije cyane akose ntiturasubira no gutuza no mu rugo twaratwicaye na none
nta muntu wemerewe kujya mu nzu imvura iguye
murareka ibagiye hanze
aho kugira ngo upfe wanyagirwe
abantu batatu nibo baraye bapfuye abandi batanu barakomereka ku buryo bajyanywe mu bitaro umuyobozi w'umurenge wa Kigali Manuel Rutubuka aravuga ko no mu minsi ishize hari abandi baturage babiri bari bahitanywe n'ibiza mu murenge ayobora uyu muyobozi asobanura ko byose biterwa n'uko abaturage benshi muri uyu murenge batuye mu manegeka akabasaba kwimuka ahantu hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga
ubushize hapfuye babiri uyu munsi hapfuye batatu ni ikibazo kuko dufite abantu batuye ahantu hahanamye benshi nk'iyo urebye aha duhagaze Kiruhura tugafata igiti kinyoni ukuzamuka ni umurenge ugizwe n'imisozi rimwe na rimwe usanga abantu baranubatse bakubaka amazu mu by'ukuri adakomeye yayindi yubaka ukwezi nako umunsi umwe akarara yigiyemo ni ikibazo cy'amanegeka ariko ni n'ikibazo kiriho dukoraho dukangura abaturage kuva uko hava kuko hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga kandi bamaze kubibona
abaturage batuye muri ayo manegeka bavuga ko kwimuka batabyanze ariko nta bushobozi bashobora kubona
nta bushobozi bwo kubaka hanze kende ku muntu umuntu azabigenza n'Imana yonyine yo kuturengera
ubu nta bushobozi buhari
kuko nta bushobozi ntaho kujya umuntu aba afite ubundi yakagiye
Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Francis Kaboneka mu mpera z'icyumweru gishize yavuze ko abanyarwanda bagomba kumvira inama bahabwa n'abayobozi zo kwimuka hari amanegeka kwa gatatu w'icyumweru gishize nibwo bateranye inama y'abaminisitiri yihutirwa yarebaga gusa ku kibazo cy'ibiza nyuma y'iyo nama minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yavuze ko leta yemeje kugoboka abangirijwe n'ibiza ariko minisitiri Kaboneka avuga ko abanyarwanda bagomba kuva mu manegeka ko nibiba ngombwa leta izakoresha ingufu
ishobora kuba ikibazo abaturage babyumve babyitabire kuko birakorwa mu nyungu zabo zo kurengera ubuzima bwabo aho kwinangira akagumamwo ejo akazavamwo bajya kumushyingura ntabwo byaba ari byiza nk'ubuyobozi rero dufite inshingano rimwe na rimwe zo kubikora niyo bibaye ubundi ntitubyifuza ariko bibaye ngombwa dushobora gukoresha ingufu kugira ngo dukize ubuzima bwe
minisiteri ishinzwe ibiza mu Rwanda iravuga ko mu ijoro ryakeye hirya no hino mu gihugu abantu barenga 20 baraye bitabye Imana bazize ibiza aba baza biyongera ku mibare yari yatanzwe mu mpera z'iki cyumweru gishize aho bavugaga abantu 180 bamaze guhitanwa n'ibiza mu gihe cy'amezi ane gusa leta igahamagarira abatuye aho bita manegeka kuhava vuba cyane ku rundi ruhande abahatuye bakibaza aho bazerekeza kuko ubuyobozi bwabo butabemerera kuba babura ikibanza ahantu heza ngo bubake indi nzu mu mujyi wa Kigali ikibanza cyo guturamo kiri ahantu heza ntigishobora kuboneka munsi ya 8 million mu mafaranga y'u Rwanda hatabariwemo ayo kubaka inzu ibintu benshi batuye mu mujyi wa Kigali basanga ari inzuzi ariko nanone hakibazwa uburyo abatuye nabi bategereza ko ibiza bibageraho kandi biza bitwara ubuzima bwabo Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Turiko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha ariko mbere yaho reka tubabwire incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi Fidel
Urakoze Orient wabwiye ko bitekanije ko umushikiranganji aje tumigenderanire w'Ubwongereza Boris Johnson asaba leta ya Perezida wa Amerika Donald Trump kuguma amasezerano yateguye kwigiye ku mu mwaka w'2015 hagati y'igihugu cya Iran n'ibihugu by'ibihangange byo kwisaba amasezerano agenewe guhagarika umugambi wa Iran werekeye ibigwanisho ruhonyanganda ni mu rugendo Boris Johnson arimo muri Amerika
Tukiri buraya kandi umukuru w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin yarahice se mu mabanga y'umukuru w'igihugu ikiringo ca kane kuri uno munsi wa mbere urubanza rwo kwimikwa muri ayo mabanga ryabereye ku nyubakwa yo ku kikirimba cy'umukuru w'igihugu Kremlin Putin yemereye abanyagihugu kongera kunagura no kugarura iteka ry'igihugu cy'u Burusiya
Muri Afrika ibiro vya Perezida wa Repubulika ya Demokrasia ya Kongo bitangaza ko Perezida Kabila yabeshuje n'umuswa wa mbere bivugwa ko azosubira kuba umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu.
Muri Nigeria naho abantu bashaka kuri 45 barishwe ku munsi wa gatandatu mu itana mu mitwe hagati y'abasuma bitwaje ibigwanisho n'abanyagihugu bo mu karere ko buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria.
Abantu babiri bishwe abandi 10 barakomereka mu kurasana kwabaye ku munsi w'Imana ku mugwa mukuru wa Centrafrique Bank. Ivyo byabereye muri quartier y'abayislamu no mu yandi makartier yo hafi yaho.
Aho ni naho rero duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha tubararitse mu bandanye mwumviriza radio ijwi rya Amerika isamiraniye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri studio 5 i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka.
Na Fidele Niyongabo dushimire engineer adufashije kuhinga bw'ivyuma na Fatwa Imaskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twacu bafite kuri isaha. Mugire ibihe byiza mu bandanya kudukwikirana kuri radio ya ijwi rya Amerika.